Turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu rundi mikomo twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 2219 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali. Ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kiremeshejwe na Diane Ninahazwe, turi muri studio y'Indwi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi bacu, uno munsi muri isanga yacu nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ya zacu, tuza kuha kanya mwebwe muri komera twumva kugira ngo mutubwire amakuru avugwaho muri mugihe cyo muvuga kuyo twabatangarije, mudusangize n'ibindi bishobora kuba bibera iwanyu ariko tutashoboye gushika. Mu ofisi cyo muvuga ko mushobora guca kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, hama mukatrungikira nimero zanyu natwe tukabahamagara. Wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Pascal. Pascal, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga. Pascal, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Eh, uhererega Pascal.
Si, kuba arakese ni.
Sabwe?
Ndi ngumbira ngo ni iyi.
Uri kuratwumva?
Ndabaha makuru nange kandi amakuru yize.
Waruvuze ngo iki?
Yego, kumbere yuko barukeshe ni ahantu ndi.
Ntibikenewe si tegeko. Eh, si tegeko ngo hatubwire iyo tubikubajije turadushaka kumva ibice bitandukanye murimo, ariko si tegeko kutubwira aho uherereye.
Yego, nta kibitwaye twabwira location ni, ariko nanone nta nubwo nabaha makuru nta gifite ngo nabafite muri iyi.
Inyungu ufite mu kuduha makuru?
Yego.
Kuki watwandikiye kugira ngo kuko twabajije abashaka kudusangiza makuru yaba, ahubwo wewe kubera iki watwandikiye? Udashaka kuyadusangiza?
Yego, kubera ko mufite n'amakuru gikorera mu Rwanda. Akaba amakuru ko bityo bisa nta kintu
mara. Twebwe amakuru yacu ntituyagura kuba yaduha, turayarondera hama abakunzi b'ijwi rya Amerika baratubwira ati si ukwama gusa, ahubwo mwebwe mwatuzaniye abantu rimwe na rimwe natwe muze muduha umwanya tuvuke. Uwo ni wo mwanya twabahaye. Udashaka kuyadusangiza n'uburenganzira bwacu, amakuru yanyu ntayo tugura, tuyaguvana mu bamenyeshamakuru bacu. Abashaka bakadusangiza ayo bafise canke bakagira icyo bavuga ku yo twabatangarije. Ubwire umunsi mwiza Pascal. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga. Nkuko mwabibonye Pascal avuga ngo icyo tumuha kugira ngo aduhe amakuru, twebwe ntitugurida amakuru, turayatangaza. Dusaba amenyesha makuru badukorera ahatandukanye, bamwe barabaca ko amakuru tukayatangaza, ariko ntawe twigera duha ikiguzi kugira ngo aduhe amakuru. Tuba dushaka kumenya ari ayabangaho iwanyu, ari ayabaho muba mukorera, murayadubwira tukayasangiza abandi. Bibaye ngombwa hariho nayo natwe tuza tukababaza tukayahanahana. Nuko rero Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga kano karirimbo ni akaririmbo Tiro kasubiwemo n'umuririmbyi Kitoko Kabaryohere aho muri host
Natera kumucho Areswelesa Inhangarugero Burungano Itwa
Karirimbo Tiro na karirimbo kasubiyemo n'umuririmbyi Kitoko mu Rwanda kwa mbere akaririmbye n'umurundi aracariho yitwa Bahaga Kitoko mu minsi yahera twaramuvugishije muri kino kiganiro avuga ko bavyumvikanye na Bahaga amuha uburenganzira bwo gusura mu kano karirimbo kuko agakunda cyane twizere kwa ko karirimbo rero kabashitse kunyota turafise Bigirimana Gregoire Bigirimana ikaze kuje rya America no muri Isanga
Yego murakoze cyane namahoro
Yego turaho uhererega Bigirima
ndi muri commune ntuze ya Buganda muri Cibitoke
commune Buganda Cibitoke havugwa make
uje kuri na mahoro na marame mutekano ni wose kiretse gusa ko ibintu byo kwiyunguza tubona ari byo byabaye ndansa ariko navyo nyine ndazi ko leta nayo nyine rayibonye kirabitoreye inyisho
byankiye he
mu bisanzwe ni binyene byikena by'igitoro bisa n'ivya byari bigizibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mugabo bide ko leta irikira bibona cyo bitorera inyishu mu bizi bikeye
kumenga mu minsi ya hezi cyo kibazo bari bavuze ko cyatore umuti ni casubiye kwaduka canke nticigeze kivaho carikira
mbo yego hari igihe usanga mu minsi kiraboneka nk'iminsi mikeya indi minsi ugasanga kirabuze natwe rero iyi minsi twari tugize iminsi twiyunguruza neza umenga byatangwe hirya hejo gusa ariko twize neza yuko mu ino minsi imari zo street kana ile tizo suri kaidufasha mu minsi iki abigasubira kagira bigasubira ku murongo
ingaruka biri ko biragira ngaho mu Cibitoke Cibitoke ni ahazwi nk'akoregwa urudandazwa cyane cyane y'ibiva aho mu Cibitoke mwimbura hari amatomati hari amananasi muvana yo mutwaye Bujumbura hari ingaruka biko biragira kuri urwo rudandaza
bo mu bisanzwe kubera gatika gatakaduga ku deplace ibintu bijyanye Bujumbura ico bizihimba ni kuvuga abantu ntibasubira kuronka ibintu ko bya bimeze nico gituma dusaba ko leta yo kidufasha muri iyi minsi nyine mikeya bigaca biva mu nzira kugira ngo abanyagihugu babandanye baronka nyine za ngombwa nyine bafungura neza mu gihugu
uduhaye nk'akarorero vyaduze ku rugero rungana gute
oya nta minsi minsi yahera ni yaba yabaye iminsi nk'iminsi nk'itatu gusa kuko nacyo atanga kugura hirya y'ejo ego kuva nko ngaha n'ubushe bujumbara bari batangiye kuduza bazi ko n'abashoferi n'abatabikika mu kiza batusangana wahurugira ibihumbi bitatu na atanu ibihumbi bine bitanu ugasanga ibihumbi icumi cumi na bitanu mba kuri kufunguza rero ibintu imanuka mu gisagara cya Bujumbura bisha bigorana cyane.
Hama wowe ukabona ho kugwa iki ku nzego zitandukanye kugira ngo ico kibazo cyo gitoroki biranduranwe n'imizi birundo.
Ewe nifuza yuko leta nk'isango ari umubyeyi wacu yuko yo gifata mu minwe kugira ngo akimisi ngahitati ciyemo na byonyine bisubire kugira ngo bandanye mbure abanyagihugu bafungura neza ngo byari tumenyereye.
Hariho ama video sinzi ko yoba yaragushikiriye yerekana abantu bariko bavana igitoro baca mu mazi ngaho muzace bitoke ayo ma video yoba yaragushikiriye hariho abaja kukirondera hakurya
mbo ya ntavyo ndabona gusa icyo mbona nuko natwa tumeze twemuka ibintu kibyo cy'ibitoro nta kibazo cy'ibitoro twa rifite kirekire gose kiretse ko mwiyi minsi nk'ingahe nyine itatu arizo tubona igitoro cya abantu tutababona neza tubona deplacement tubona muri deplacement tumaze kubona ibintu byadudu kibutumba byaduze tuvuga ngo hari abantu bakora igitoro muri Congo si ntabyo ndafite icyemezo ko nabyo ndabona kabisa.
Hanyuma abategetsi babegereye gute murababaza mwarababajije ati iyi minsi itatu biko biva kuki ko mva bitahahora
bo ya ntabwo turabwira ngo tubaze twumve mugabo nibaza kubera kuva hirya y'ejo uko byari biri nka hirya y'ejo naguha akarorero nk'ubu siko biri hirya y'ejo kwide parato byari bigoye rwose mugabo turabona amakwasiteri menshi yasubiye kuza ariko aragenda cumvikana uko ikibazo nk'ejo cyangwa hirya y'ejo gishobora kuba cyarangiye abantu bagasubira ku mirimo yabo nk'uko byari bisanzwe.
Yego nuko urakoze kudusangiza ivyo vyimviro vyawe no kuduha ayo makuru y'ivyasubiye kuba ngaho yikenagi igitoro turizere yuko bizokemuka vuba.
Oya turavyizeye kabisa leta nawe turazi ko na kuri duhunda umwanya wari wose ndazizo ca bikemuka.
Kureka tubyizere natwebwe ko bizogenda uko mubyipfuza.
Yego murakoze.
Yego urakoze cyane Gregory wabwira umuse mwiza ngaho onye mu cibitoke.
Yego murakoze namwe.
Yego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga cumi munsi turaza turanabavangira n'indirimbo zitandukanye mu midiho myinshi kugira ngo tubafashe no kumererwa neza aho muherere turacari mu ntango z'umwaka akazi kikaranafasha kumererwa neza akaririmbo kitwa ngo na kacangwe
Kari abigiri banga kuje abigira ibanga kugeza umukuyi wawo
wow
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga hiwanyu havugwa maki amakuru yabaye muri weekend yabaye mu ndwi yaheze ayo twabatangarije mu bisata bitandukanye mu cyo bitoke ngo havugwa ubukene bw'igitoro mu zindi ntara z'u Burundi ho byifashe gute aho muri mubibona gute ni umwaka mushasha ugitangura turacari mu ntango yararanga ibisata bitandukanye naho nyene mushaka kuyagaruka kwaba mu bya politique haba mu by'imibano haba mu by'ubutunzi muri Republika Demokratike ya Kongo naho nyene havugwa intambara ibandanya ukaburiyo vyifashe gute ku rubuga icuka cifashe gute turabaha kanya uno munsi muri isanga uno munsi kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa iwanyu mwongera munatusangiza ivyumviro kuri twagiye turabatangariza atandukanye tukibutsa ko uno mwanya mwari mwawusavye muri banshi kugira ngo muze muragira ico muvuga ku makuru tuba twabatangarije nayandi abari ko aravugwa mu kibano aho mugendera aho mubaye mu makamba atandukanye akanya ni gwanyu kugira ngo tuhamagare muca ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo radio yacu VOA hama mukaja handitse muri sanga rino munsi mugashaho numero yanyu duca tubahamagara turazana turanabavangira n'uturirimbo dutandukanye mu ntumbero yo kubafasha kuranirwa mu byo muri mwo byose abari ku buzi mugira ubuzi bwiza abari ku ngendo tukizera ko kino gitoro kivugwa ko casuye gukena mu Burundi ataco kiriko kirababuza ku ngendo zanyu mwari mwateguye ijuru rya Amerika ni muri muri sanga
Ils sont doux et secrets, t'accompagner sans que tu nous le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. Yumva gatima, gatera. Mbuze kwa ukunda, kwa kundanye, nukiriba dosana Leka mwibu tsema, Tubwira n'utujambo, tunezeza umutima Hari kera cyane, tutazicyo bigana None, dore twikomeje urukundo rudugasana My baby's from until numva no kutagiriye byose Nibisanzwe aho bigezeje numva ngomba gusa Aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari njya nyuma Et puis que je t'ai rencontré, toi ma bellissime. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissime. L'envie d'aimer et de t'aimer n'ont cessé de grandir. Qui fait naître à moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à refaire. Ma grande idée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissime. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Que le monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Vivi sangue a obike zeche nubango mbagusa Aiwe, kukunda chane ngao chobani janyuma Malawi, Malawi
One, one, one.
ariko aravugwa rero ijya nino kwisi harimo umuriro wo mu gisagara cha Los Angeles muri leta ya California aho maze guhitana abantu bagera kuri 24 abajeje gutabara barabandanya ibikorwa by'ubutabazi muri ico gisagara gifise ubuzima bwihariye niho haba abanyamafaranga benshi muri leta z'umwe za America haba ivyamamare vyinshi bifise amazu haba bakina basketball haba abaririmba ba Beyoncé bafise amazu abatandukanye abakina amafilme atandukanye nabo nyene niyo baba amazu y'igice cahiye cane gose ni amazu afise agaciro k'imiliyoni n'imiliyoni mafaranga y'amadolari ya Amerika barabandanye rero gutabara abamaze kugwa muri uwo mucanwa bagera kuri 24 hariho 16 baburiwe irengero bitaremezo ko bapfuye canke bakidondera intuze aho bari ibihumbi n'ibihumbi vy'amazu n'ivyo vyahiye ushobora kuba utwumva na wewe uri umurundi canke umunyarwanda uvuga runo rurimi uri muri Los Angeles urashobora kutwandikira nawe kugira ngo dushobore kukuyagisha twumve uko umerewe ngaho onye haba Los Angeles canke mu bisagara bindi vyegereye uduce tundi twegereye ico gisagara muri sangare no musi n'umwanya twabahariye kugira ngo mudusangize amakuru avugwa hiwanyu tunasaba imbabazi muhinga bw'ivyuma amatelefone nayo yadukundira cyane ariko turaza turagerageza uko dushoboye kugira ngo dushobore kubahamagara uko biza biradukundira ubu ubuhinga bw'ivyuma buza buradukundira mu kurindira murabandanye mutungikira ama radio ama numero yanyu ya telefone kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA.
Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya inkige itangaza ko kugira n'inshuti ikomeye ingingo nziza nke zirutse isanzure ikubona ubuzima bwanjye ngiye mu buntu ikomeye.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo kari Best Friend na karirimbo ka The Ben yafatikanije na Bwiza na karirimbo kari mu ndirimbo zasohotse mu mpera z'umwaka 2024 kagasusurutsa abatari bake. Turakira na Alfred ku yindi murongo wa telefone. Alfred kaze ku Juge Amerika no muri Sanga.
Nakode cyane.
Uherega Alfred.
Mu ntara ya Bururi.
Akabeho kibururi kifashe gute muri bino bihe?
Asha karakaze gose, kereke ikaza kirahindagurika, hamwe kazuba karaka, ahandi na kavura kakagwa. Ntari nyinshi kabisa.
That's ko ari imwe mu ntara ivugwamo imbeho nyinshi cyane cyane muri bino bihe.
Yego cyane.
Hama makuru avugwa ngo ahibururi naya.
So amakuru avugwa ajanye n'ubukene bw'igitoro rico bituma n'ajye kwiyunguruza bigorana cyane. Nk'ahantu twahora tugira 5,000 ukadusanga bariko barahubwira 20,000 ngo kubera ngo ibitoro byaravuze rero icyo kibazo kahise turagifise cyane gose. Dusaba rero abajejwe ko bagerageza bakadukura muri izo ngorane turimo zijyanye no kwiyunguruza.
Ubwo bukene bw'igitoro uvuze na Bigirimana uwo muci bitoke nawe yari yabutubwiye ko buvugwayo, ariko wowe yavuga ko bumaze iminsi 3 bitahora byibonekeza. Ahibururi naho bimaze igihe kingana gute?
Novuga yuko bimaze igihe kitari gito, ngira nk'imyaka 2 kirakwira kubera kirinze kiboneka, kiraboneka akanya gatoyi ukazobona bisubiye kuba nabi. Nimba n'ibintu biguma byisubiriza, ntituramenya rero ingorane yoba ihari ariyo. Nibaza ko ngira yasengira ngo Burundi yane bwo kuba bufite iyo ngorane cyane gusumbya ibindi bihugu bigize yase.
Abajeje intwaro, haba abo hasi ku ruhande rwo hasi no kuduga, hari icyo barababwira gituma icyo gitoro kitaboneka gushika kuri urwo rwego ngaho Ibururi?
Nta muntu ashobora kubisigura ngo atuyugwishe abene gihugu, ariko ngira ngo ababijejwe bo ku rwego rwo hejuru nibaza yuko aribo botanga umuco kugira ngo tugire icyizere.
Ako gati kivuga kaduze gute? Kuva Ibururi wowe nkaho ubanga sinzi ko ari hagati na hagati kuri Sandra, ni kuva Ibururi uje Bujumbura?
Oya.
Domwe
dufate nko kuva dufate nk'umuntu umeza uja Imatana. Kare umuntu yashobora kuhagenda ku mafaranga 3,000-4,000, ariko ubu uganye n'umumotari akubwira ati torosharabuze ubu n'10,000 na gushika mbere no kuri 20,000.
Ari ku moto kandi?
Ari ku moto. Urumva ko biba ari ibintu birengeje urugero.
Ingaruka uri kurabona nk'umunyagihugu ni izahahezi ziboneka zigaragara ku maso ya benshi?
Ni ukuvuga ingaruka zihari. Urumva ibintu byo kwiyunguruza bimaze kuba nabi, n'ibikorwa ntibiba bikigenda neza kubera nk'umuntu aba atonda nko ku kazi abanje kwiyunguruza, umuntu aja kurangura nk'ibintu. Urumva yuko ku bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye n'ubutunzi, urumva yuko bica biba nabi rwose.
Hama wewe kubwawe igikwiye gukogwa nicahe kugira ngo icyo kibazo kiranduranwe n'imizi atari mu Ibururi gusa ariko hose?
Jewe ikintu je nibaza nuko ababijejwe ku rwego rwo hejuru, na cyane cyane abari bajeje kukizana bagikura hanze, bashobora kuvugana n'ibindi bihugu bigize yase, nimba ari icyo basaba bagasaba ibyo bihugu bakabisaba bakaronka inzira kugira ngo igitoro gisubire kiboneke neza nk'uko byahora mu myaka iheze. Ego.
Ariko bya biciro biduga by'ivyangombwa bica biduga bivanye nabagiye kurangura nk'ibujumbura canke abagiye kurangura mu zindi ntara ico ntikiraza mu byo twovuga nk'ingaruka canke navyo biramaze kwibonekeza.
Bigisengeza cyane gose kubera ibiciro by'ivyankenerwa bifungurwa ibintete ibiharagi umuceri ivyo byaratuze biri ku rwego rwo hejuru iyo byose bigatuma n'iyo ngorane y'igitoro.
Nuko urakoze kudusangiza Alfred ayo makuru avugwa ngaho i Bururi. Ubandanye kugira umunsi mwiza hama no kwifuka neza ako kabehumva kari kenshi.
Yego murakoze cyane.
Yego urakoze nawe ugira umunsi mwiza.
Batwese.
Yego. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ahiwanyu havugwa amakuru maki ayo twabatangarije mu mpera zino ndwi canke izihe indwi heze canke ibihe bindi mu mwaka wahera kuko turacari mu ntango z'umwaka amashaka kuza muri agaruka kwa makuru ya politika aba makuru y'ikibano haba makuru y'ubutunzi haba makuru ivyo mushaka vyose n'idagaduro na kanya mwipfuje cane mwaka wahera ko tuza turabaha umwanya namwe mukatubwira makuru mukatubera abatumire mukazamura tubwira ibivugwa hiwanyu twabahaye uwo mwanya ryo kugira ngo dushobore kuyaga. Twese na Innocent ikaze ku juri
Amerika. Yako ndabomba ku juri
Amerika. Urakomega Innocent.
Yako ndakomeye ndashimima.
Umwaka wutanguye gute?
Yako umwaka twautanguye neza. Naho tubona ino mukishakara kuyunguruza bitatworohera bitagenda neza.
Na makuru y'igitoro nawe utuzaniye.
Yego na makuru y'igitoro hano makuru yunguruza asha ntibigenda neza. Turabura amabisi nkabiyunguruza abaca ruguru, turabura ingene tuyunguruza amahera tuhora tugenda ko yikwije ko inshuro zitatu ntituzi ikigitera n'uburosa akacuro kuri magendere y'itiro ibiciro igeze ku 30,000 hafi na bitanu kugira rero uce urwonkije 35,000 tubona ari kibazo kubera ingaho.
Uvuga ngo yigwije ko inshuro zitatu yavuye kurangahe aja kurangahe ku rugendo rwo kuva he uja he hama biri uko kuva ryari gushika ryari?
Nka twebwe tuyunguruza mvuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngenda nk'umuhira kandi naho ndagenda ku 8,000 ubu ntafise 25,000-30,000 umva sishika muhira.
Muhira ni he?
Mvuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura hagati mu misozi muri Bujumbura amahera itike yigwije ko inshuro kabiri. Uje mu gisagara abace mu gisagara bapfa ngaha mu Kanyosha nabone muri ze umva turabona amabisi yunguruza abantu kubera ubukene bw'igitoro n'ukirose nawo abantu bakiro ntiburira neza haraba imishwarano n'iminyukano myinshi.
Abategetsi babakwegereye i Bururi batubwiye ko batavyo ataco babatangariza mu Cicitoke nuko ngaho i Bujumbura aho hari ico bababarira.
Ngaha i Bujumbura ntaco batubarira hamwe hamwe n'ibintu vyazinze nko mu masoko ibintu vyaciye bizimba baca bitwaza igitoro uhereye ku biharage ku ifu ku mavuta ku mafarini ibintu vyazinze twese tukikuva ku gitoro tuza kare kwikena ivyo bintu umva vyose baca bikika mu kwiza mu kiza kubera ngo ni igitoro cyabuze kandi kimaze iminsi miremire ubakije abategetsi nawo ndakubwira ngo bariko barabiraba ngo kiri mu nzira umva dupfira ngo kiri mu nzira kuri mu nzira n'ibintu mu kuzimba ku masoko vyigweza ko inshuro zibiri zibiri.
Hama kubwa w'igikwiye gukogwa tobicahe ku ruhande rw'ababijeje
je mbona igikwiye gukogwa nk'abari mu nzego bokorana bakaraba ahantu bipfira nimba abo bahora batanga igitoro aba bahora batakuzana ingitoro Tanzania nimba bakabongereza bakatuma ko bafise imitahe bakazana nk'igitoro kuko nk'ubu igitoro cyabuze n'ibintu ku masoko bitera bizimba jeje niko nabibona kugira abenegihugu nate twiyungurutse kuri cya giciro cyacu twabatsinguriza kukubera ubuzi tworohewe na gatoya kandi ugiye no gusuma mu bintu mu masoko byari kugicyo kinshiro nyinshi rwose abakabategetsi bari hejuru koraza icyo kibazo nimba ari imodoka nke zijya kukuzana igito bakazongereza zikaba nyinshi
nuko rero bibwirwa benshi bikumva bene ibyo ngira ngo abo barire butuma burabashikiriye ubwire umunsi mwiza kandi wakoze ku kudusangiza uko byifashe ngaho mu gisata cyo kuyunguruza no kunguruza abantu n'ibintu
yego namwe murakoze kwa mamutse ukako cyo y'America ngaho ibujumbura kobera icyo tabumba neza tabakurikirana biragoye kugira tubakurikirane akeneye nka twebwe tubakurikirana kunguruka na bumenyi kandi mwakoze kwa mamutuhamagara mutwibuka n'ibijumbura ku kigi Amerika
yego urakoze nawe turizera ko 2025 nkumbure tuzosura kumvikana neza
yego nicyo twashaka natwe ngira tuzumvikana nimwaca mu biganiro
urakoze buri munsi mwiza inosa
yego murakoze namwe
yego Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari muri isanga
What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it go. Moderation, inspiration. But they I'm gay, I'm better on stung. I'm better at jeans, I'm better on my gang. Over for the beach, put it late night calls. I'm for the east. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my lap, yum yum. I want you good, na-na. The way you speak to me, na-na-na. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, na-na. Put it me, na.
Akaririmbo tuza turakagaruka ko hanze hata ariko tubanze twakire Jonathan. Jonathan ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga. Uerega Jonathan.
Chendi Burundi.
I Burundi utuzania makuru ya waki.
Makuru hari ya vugwa mbona sana ya jazha vugwa inhoro iwa gomka jawa hanuzi wa tatu mkuru ya jihu.
Nabo bara ye mngibo hero rikuru ya mhimba ni kukiwazo cha chaba nyororo wa bara ide kuye bata abgirizwa kurekura.
Ego. Kandi ke iyo nyingo turayikenguruka gose kuko urumva bari nkabo nkubu baratekereza kurekura abantu bishye mu mategwa asanga birekurya abandi ibyo yarinde kushyirwa umusanga ari ibintu by'amanyanga nyine basanga nkubu hari nk'umuntu aguye mu mpimba ari yarekuwe ngo atahe no kuri nyingo twayakiriye neza no kuri turakenguruka umukuru w'igihugu
usibye ko ntibaraburana ngo nabo bavuga icyo bibaza ku byo bagirizwa gushika baburanye ngira ngo ibyaha bikabagira barabere
ego reka turindire bazoburane nabo buburane iki kandi bisa nuko baba bafata mitonga mugabo nawe reka kuburana nawe yafata mitonga ego
hanyuma igisata none cy'abapfungwa abanyororo ngaho i Burundi wewe ukivuga ku ikitunganywa gingene bimeze mu Burundi uko bangana mu mabuhero atandukanye uko baja kuburana igihe bamara imbere uko baburana ubivuga ku iki nimbo bikurikiranirana hagufi
ba muri make kubera nta amakuru akwiye mfise kandi nta bibiga umuntu arakora ngarabe neza no kuvuga nka sino gisha ndabivuze ko ariko urumva ko muri make haba hari agahaza ko nk'ibyo urabona ko byagiye habona biramasubona nk'ababajeje gukora intonde z'abarekuwe ugasanga babikoze nabi bicirekana ko n'ibindi muri make abitaba bimeze neza
nuko urakoze rero kudusangiza ayo makuru hama ugire umunsi mwiza
murakoze cyane
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo bategetsi batatu rero bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu ndwi iheze. Mu byo bahagarikiwe harimo ko boba bararekuye abanyororo batadi kurekurwa, amazina ya bamwe n'ayandi bakayasubiriza. Ejo niho binjira ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo bazoce babandanya kurana kuri ivyo vyaha vyose bagirizwa n'abari abategetsi batatu mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Tose na Eric Nshimirimana. Eric Ikaze ku juri Amerika. Eric Ikaze. Eric uratwumva? Eric ntari ko arashaka kutwumva ngira ngo baza gusura kumuturundira ku murongo wa telefone. Ikiganiro kiracari muri Isanga tubandaye n'akaririmbo rero tuza.
Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Where's my boyfriend?
My mom is CK. He was here.
Oh.
Mr. CK.
Can you not need them? Give your clothes to me. I'm gonna take my time with your body. Like a surgeon, precise with your body.
Addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Why am I?
Jugi Amerika akaririmbo kari Addicted na nababwiye ko ari utuza ariko siko tkacega kurikira aka kari Addicted ka Sekei nibaza ko kabaryoheye aho muri tugarutse rero kuri yo nkuru y'abakozi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bapfunzwe kuva ejo mu mpimba yabirukanye mu ndwi iheze abo rero ni Jean Pacifique bari bonekeza yahora ari umukuru w'ibiro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'uyobozi n'umukuru w'ibiro bijeje gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'uyobozi Arcade Harerimana yari umuhanuzi ajeje gukurikirana imanza za leta mu biro by'umukuru w'igihugu abo bose birukanye bapfu bagirizwa yuko batigenjeje neza mu kurekura abanyororo batandukanye ahanini abo mu mabohero ya Bururi na Rutana amasoko y'ijuru rya Amerika mu Burundi yavuga yuko President Ndayishimiye yabirukanye uko ari batatu bose kubera ico kibazo bahagaritse rero mu gihe amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu Burundi arimo igitwa Lucoto yavuze mu minsi iheze ko ukurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu byaranzwe n'utunenge twinshi tumwe muri utwo tunenge iryo shami ryavuga harimwo abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubariziriza itegeko yo gusozera kurekura abanyororo president wa Burundi muri bukako yari yatanze ikigongo ku banyororo 5,442 ni kuvuga hafi kimwe cha kabiri cyafungiye mu mabohero yose y'igihugu ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi na president wa Burundi byatanguye itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 ko mu 2024 ariko mu ndwi iheze aho bahagarikwa benshi muri abo ntibadi bwarekurwe nk'uko byemezwa namwe mashyamwe akora mu Burundi byari byategetse ko ico gikorwa gisozerwa igenekezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 ko muri 2024 yamara mu mabohero atandukanye arimo ibohero rikuru rya Mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya 23 y'uko kwezi muri iryo bohero hari kurekurwa abanyororo 2,208 ariko hari kuwe abagera ku 2,200 mutundi tunenge amashamwe yadomye ko urutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko akarekurwa umwe abandi bakaguma mu buroko ndetse n'abanyororo basohokera ku izina rimwe bagera kuri batatu canke babiri ino nkuru turaza kubarondera mu mwanya mu makuru yacu ari imbere abashitsa kugira ico bayivuze ko batandukanye dusubire ku murongo wa telefone twakira Haruna Haruna ikaze ku ijuru rya Amerika
yego murakoze
uherehe ga Haruna
ngisaga cha Bujumbura
Bujumbura havugwa make
umutekano yego
nuko rero amakuru tuzaniye
amakuru ndabazaniye nuko hari akazuba keshi akazuba ni keshi kirere gisa neza n'umutekano muri rusange yego
hama ikibazo c'igitoro cifashe gute wowe wahuherereye
oya onashanga wivuga ko
kubera
uyu munsi sinagize amahirwe yo kumva mihanya iri muhira
wiriwe muhira ejo byari bimeze gute
oya neza nta rugendo nafashe
nuko ako kazuba ukavyaza umusaruro gute
akazuba mu kavyaza umusaruro turakora nyine ibikorwa dusanzwe dukora yego
urikura kiyima buke buke kumva udashaka gusohoka
wowe yasohokeye yima ibikorwa dusanzwe dukora tubikorera nyine ahantu tudasohoka
nuko ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
sawa murakoze
yego twakire na Robert ku yundi murongo wa telefone Robert ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
ego kira ni sawa
herehe garoba
merereye ingozi mu Burundi
havugwa makinga ingozi
ashinga ingozi havugwa meza tara kabaje gusa kibitoro nyene bigoma bitobangamiye ashana ibundo twara umutekano nakwiriye kabaje kibitoro ku departement nizo zigoma zigorana gose
kifashe gute tubarire bya byara kenye burundu bimaze umwanya ungana gute
asha nkubo nyene turamaze igihe kitari gito nyene ku mastasiyo atakiza nyene asanga nyene ni ngorane.
Hama ingaruka biriko biratera ni yagute
garuka nyene koko urabona idoka ry'ibiciro bica bidoka cane ogize arakaronka canke nyene asanzwe gafise mu modoka ari canke mu moto kugira yongurutse nk'ibidandazwa numva nyene bica bigorana ukajusanga nyene idoka ry'ibiciro ry'ibiribwa nyene nivyo bigoma bidoka cane bivanye naho biba biri koko urabona ibiribwa bigoma bideplasa biva ngaho bija hirya kacisanga n'ibibazo ego biratugira ko kwingaruka cane gose idoka ry'ibitaro ash biratubangamira gose.
Hama ukabona ko igikwiye gukogwa ari giki
ash leta nyene yoraba ingene yo bihagararamwo ewana ikabidufashamwo cane gose koko nyene ewana biratubangamira gose koko turabona yuko amubye ukomeje ko nyene cusanga nyene ubuzima bw'umwene gihugu butariko buragenda neza koko nyene ibi nk'ubu nk'umuceri wa kigori wahora ugugwa ibihumbi bibiri nangahe ugeze ku kiro ibihumbi bine bine nangahe kacasanga ni ngorane kandi navyo ibiribwa ubona ari byo bigeze abantu bato bato nyene nk'utwo atari benshi bakorera mu ndimiro nubwo bakorera mu ndimiro mu gihe biba bitarera urumva urindiriye ko byera urabura soma kacasanga rero ni ngorane nyene. Ego
nukwihangana nukwihangana
ash katurindire nyene turabe nyene imana nyene ash arigeze dokorera mu nyene bikagenda neza
ariko mwebwe iyo muvugishije abategetsi urumva nka nk'imbujumbura hari watuvugishije ibururi nuko muce bitoke bose avuga ati ntacu badutangariza no ngawe ngozi ntacu batangariza kukibitera nico bategekanya kubakorera
asha biragoye kuko urabye bose abategetsi uko bimeze ngo bavanga urumva ngo bipfira ngo bipfira urumva urabye nk'umwe n'igihugu ku bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu na ruhararo rero aheza agire ko aravuga gusa imugabo nyene ugasanga ibintu nyene ni kwa kundi nyene nagihinduka kuko urabona ikibazo kiriho kiramara hafi umwaka urenga kuko cyose biruko mugabo ukaguma umwanya ngo turindire turindire nyene kugira n'isango nyene urabona yuko ibintu bitariko biragenda neza.
Ukwihangana ugira umunsi mwiza Robe ngaho onye muri Ingozi.
Ego turaho namwe mugira umunsi mwiza
kandi n'uno mwaka ni ubwa mbere tuvuganye zo kubere mwiza.
Ego namwe tuzabere mwiza
urakoze. Ego
turabakurikirana cyane mu kiganiro muri Isanga cya kindi cyanoze Nyagasaro Kaburaga ewana turabakurikirana cyane ku ijwi rya Amerika gose
murakoze nubwo uramudukurikirana urakoze cyane uzobandanye gutyo.
Ego
Tuwase na Jean-Claude ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Halo
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane nagize mwiriwe
twitwaramutse kandi turaza kwirirwa atankumanzi uherega Jean-Claude.
Merereye Ingozi muri komine Tangara.
Tangara ndahabona.
Ego mukumuse.
Amakuru tuzane ngavuye Tangara naya. Naenda kwa dije nti amakuru tuzane uno musi naya.
Amakuru ndabazaniye muri komine Tangara. Amakuru yerekeye kimwe cyari kimwe bwa cyabura rodi kimwe imana nyinshi cyane
gute
urumva ibintu bakora by'inonde ugasanga wowe wari kuronka nk'imboga zitamba guhaye zitatu kandi uvuze nk'inzu wowe upanze ugasanga iyo nzu nayo ikwibeye ndende igaca bikora no kuriha bakora ino matagizi ugasanga ubwo buryo buri bushoboye kuronka ni ukuvuga rero ibiteye imari abantu bamwe bamwe ariko rero basaba bije kuko bo biraba bakomeye atanga ni komeye nini bakaraba ibyo binyobwa byabura buri byabonetse kuko nkitangara baba imboga ngo amajana 6 example nkinzoga amajana 6
yuri kuravuga ntaguciriyemo yuri kuravuga inzoga uvuga makaziye
yego ariko ndavuga makaziya ikaziya imwe zibi zitatu gushika amajana 6 niko turasaba rero ko nawe mu dushanye cyo muri burasere cyangwa aho yishaka gushika icyo gitigiri cy'amakazi ya baranga mu ikomini bakigwiza na kabiri ugatwa yuko zandoro zohera
hama kuko murabagurira murabashorera barabazanira mbwa mukabaha amafaranga hari impamvu babwira ati twabahaye amakazi make gusumba ayo mwari mukeneye
nabyo ashaka dusigura burebure kuko bo burasere kubwira ati umwebwe ndushaka kurenza kata amajana 6 nacyo ashaka kuba burebure kuko benshi ntibabibaza mugabo biri mu biteye ikibazo n'imitekerezo mu ngenyo zo kumujya nzoga nyiri mu iteye ikibazo
ntibavuga impamvu babahaye ma izo nzoga nke mwitanga
oya ni uko urabona izo karata amajana 3 zize mu ikomine yose nizaba kumara amasaha 2 kandi bumva ko atacawura acawana abakotera unako usanga ari mu mwidogo ngo babahaye ni mu mpaye basanga ni ikibazo
Ni ndagena ibuti kihabwa izo kazi ya madana 5 zimaze gushika muri commune ni ndashagena turonka zitatu ndaronka zina
nakubwiye mbono kuvuga harimo administration mugabo ari ni izo inonda zikorwa n'abantu bitaba derege derege no kuvuga n'umuntu abajejwe akarere runaka nko mu commune gasanga avuze ni commune zitatu abakuri cyane bya urumva rero wabonye bo baba bafite uburenganzira bwo kwezo nonde urumva ko abyikora afite n'undi yaba yazihawe mu ikomine abazo bantu badandaza ndibaza ko abazitanga bo mu ikomine bafite ukuntu bashaka guhenga ariko erega atakora ko byo baba bamuhaye mu uwo mu ikomine nawe tuzi
nuko urakoze reka tuzoraba turabe ko twokora kuri iyo nkuru
Egwara mvuye kwa kwa mtopu kwa nama liwa sewa mvuye ti mwa waguri zon kwa wandu katu wazi ngi humbi na habili
Blarude
Kwa zari mwemu Blarude Zari mwemu kwezi Chanzi kaza Ni mwemu kwezi ngi chumba Nikibazi
Urakoze chane Ruberi nga honye Ingozi
Ni masawa Jean-Claude mani kumeru mvisa nawe
ni Jean-Claude urakoze cyane
yego yego
yego nuko njuti bakunzi bacu akaba ari no kuri Jean-Claude duciye dusozerera kwakira amatelefone yaba ariko yanyu ariko mu kanya gato dusigaye turabavugiriza akarimbo gato hama tuze dusezerane
To make confessions, confessions are back in. To control my emotions, you missing in my medulla. Yes, I got many options, but you're the only one I need. Like the oxygen I breathe, me I don't like that too.
Nuko nshuti bakunzi bacu kano ngaha ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi gice gigarukira mwakoze mwebwe mwaduteza abiri bakoze n'abadusangije amakuru avugwa ahatandukanye abo twahamagaye amatelefone ntadukundire tubasabe imbabazi ndashimira mugenzi wanjye Geoffrey Mutagomba na Junior bari kumwe mu hinga bw'ijima kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabifurije kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose
Baby, one day, yeah, oh,